Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze mu kiganiro yagaco kuri uno munsi mugiye gushyikirizwa na jewe Pascal Ndayishimiye. Twugurura ikiganiro yagaco uwo munsi n'amakuru avugwa mu rusenda. Ahishyira hamwe ARD ryatangije igikorwa cyo gutanga ibikoresho by'isuku ku bakobwa b'imyaka 13 gushyika ku bakenyezi bari munsi y'imyaka 40. Ibyo bikoresho bikaba bitanzwe inyuma y'amezi 6. Aba n'abigeme n'abakenyezi berekana umunezero wabo kuri mikro ya Maria Karori nini na hacu.
Dusabanya neko byo kwa mukunyene ntibize byongera gucika bakaguma bama baduhaye nkuko bahora bagire nte nkuko bahora baduha.
Aho mwomenya ko ico gikorwa kandi kizomara iminsi 3. Tukiringaho nyene mu rusenda, umugabo w'impunzi yo mu nkambi ya rusenda ari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi wa kane yagirizwa gufata ku nguvu umukobwa w'umugore wiwe w'imyaka 14. Mugenzi wacu Pacifique Munezero yaganiriye na nyina w'uwo mwana.
Ise w'abana yatashe saa sita z'ijoro, ubundi mwana aramwugururira mwugururiye acaraza aratora ifungurwa zari ziraho nari nazisize arafungura, azifunguye arasohoka hanze. Asohotse hanze niho naciye numva umwana aboroze abanza arikanga ubwa mbere arahurama, ubwira kabiri yongera kandi aramukorako acaraboroga. Ubwo nyene de village yaciye aza n'ababanyi baca barabyuka baca bakora toho bacha bamuzana ku gisungusungu niko kwa mama bamuzana hano ku gipolisi.
Dushike ikamanyora. Yindi komite shasha y'amashere hamwe adaharanira inyungu za politike yaratowe ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2024. Akaba kandi hatowe umukenyezi ngwabe urongoye ubwo rwego. Ibyo yasezeranye akaba yemeye kubana neza n'impunzi z'abarundi ziri muri ako gace. Ibyo ni ibyo na Hassan Shabani n'ijya Emmanuel Bimenyimana.
Mugoto Josephine umukenyezi umwe mu bagabo babiri bari mu higanwa yatsinze ku majwi 66%, Burumba Patrick amajwi 37%, na Franklin Mupenda 16%. Umukenyezi Josephine Mugoto asubiriye Beatrice Tubatunziye. Umukuru mushasha ahagarariye abanyagihugu arakeza abajejwe umutekano n'urwaruka rwa Kamanyora ko bokorana mu kugumya umutekano wa Kamanyora. Akaba yemeye gushigikira ingingo zose zo gukomeza umutekano. Mugoto Josephine asaba impunzi z'abarundi zo mu gisagara cha Kamanyora ko bokwiyumvamwo amahoro naho hariho bitageze neza na bene wabo babizera kwazebia. Arasaba abategetsi muri politike no mu ntwaro gukuraho amakambi ifata kibanza y'abizera bazebia. Mumenya yuko Josephine agiye gutwara ishyirahamwe ry'abanyagihugu imyaka 3. Azwi cyane mu bikorwa by'iterambere kuva mu 2010 gushika ubu. Yari umukuru w'abakenyezi bishize hamwe ikamanyura.
Turangirize sange ahikindi kigega cy'amazi cyubatswe mu gufasha abanyagihugu bisange n'impunzi z'abarundi zimwe muri ako karere. Kikaba cyubatswe n'ishyirahamwe HCR rifadikanije na ADC mu ntumbero y'umugambi wabo biswe tugwanye indwara ziva ku isuku rike mu kubana mu mahoro. Ni nkuru twatohorejwe na Sendere Hema mwijwi rya Pacifique Munezero.
Ayo mazi akaba yavuye mu kuzimu hifashishijwe icyuma kizoshigwa ngaho guserukira izo mpunzi. Avuga yuko iryo bombo rifite akamaro kanini. Bizeyimana Kariste tumwumvirize.
Iyi proje je nayishimye asere na ADS kuko izodufasha kujyanye no kuronka amazi tutiriwe biratugora ko hari igihe bishika tukayabura, kandi bizoshika mu gihe tuzose turayasabikanya n'abakongomani bizotunezera cyane. Tunibaza ko tuzofashanya kuyarabira hamwe kuko naya twese abo mu rupangu nabo hanze ko ntari kure nakare byashika tukasabikanya n'ayandi bidutuma n'urukundo rwongerekana babona yuko tuyasangiye.
Ubwo imiryango y'abakongomani izungurutse iyo nkambi y'agateganyo ngaho isange ivuga ko amazi akwiye muri aho karere kandi uwo mugambi ufashe mu kongereza amazi.
Aha niho nshuti bakunzi turangirije ikiganiro yagaca uyu munsi mwagiteguriwe na Serge Bizimwa ku buhagarikizi bwa Jacques Kahora. Kuri miko yari jewe Pascal Ndayishimiye, ndabipfurije umunsi mukuru mwiza wa Pasika naho ubutaha.